radio ijwi rya Amerika izamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Karaze neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo muri kumwe na Oriane Itangishaka. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Maramutse oli yana turahera mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Abantu batandatu barafuye abandi 64 baraburirwa irengero inyuma yaho ubwato barimwo bwibiriye mu kiyaga Kivu mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gatondo kejo ku munsi wa mbere. Mustafa Mamboleo umutegetsi wo mu ntwaro yo hasi mu izinga rya Ijwi rikikujwe n'icyo kiyaga yavuze ko abantu 150 aribo bari muri ubwo bwato bwariko bwerekeza igoma buvuye muri iryo zinga. Avuga kandi ko abandi bantu 80 barokotse. Mathieu Alimasi Malumbi umushikiranganji wo gutwara abantu n'ibintu mu ntara ya Kivu y'ubumanuko avuga ko bakiri ko bararondera abazimiye no gutohoza icyateye iryo sanganya. Amasanganya y'amato nkayo mu mazi aramenyerewe muri Kongo aho akunze gupakira ibirenze urugero. Muri Nigeria naho ni havugwa abantu basize ubuzima 12 barishwe abandi batari bake barakomereka canke baranyuruzwa mu bitero byabaye mu buraruko bushira ubuseruko no hagati muri Nigeria. Suleiman Nguroje avugira igipolisi cyo mu karere ka Honge aho ubwo bwicanyi bwabereye yavuze ko abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana bateye mu mihana yo muri ako karere muri leta ya Adamawa. Ibyo bitero bibaye mu gihe Nigeria iri mu myiteguro yo kwimika umukuru w'igihugu mushasha aheruka gutogwa. Perezida Muhammadu Buhari agiye gusigira igihugu Bola Tinubu akazobarazwe igihugu gihanzwe n'ibitero by'abajihadiste mu buraruko bushira ubuseruko. Nigeria kandi hanzwe n'imigwi y'abasuma hamwe n'ibice byo mu manuko bw'igihugu birondera kwiyonkora kuri icyo gihugu. Muri Afrika kandi ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ayandi mashyirahamwe akora mu bisata bitanga imfashanyo muri Malawi bisaba ibiliyoni 76 z'amadolari yo kugarukira ku bantu barenga umuliyoni bahuye n'ingaruka z'igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Freddy. Icyo gihuhusi cyaraciye no muri Mozambique na Madagascar cica abantu 600,650 bakuwe mu ngo zabo mu manuko bwa Malawi. Onivuga ko aya mafaranga isaba ari ayo gufasha mu kuronderera uburaro abakuwe mu byabo, kubaronsa ibifungurwa, ibijyanye n'amagara yabo, amazi meza hamwe n'ibijyanye n'isuku. Aya mafaranga aje yiyongera ku zindi 43.3 z'amadolari yasabwe mu ntango z'uyu mwaka n'amashyirahamwe y'abagiraneza yo kugwanya ikiza cyakorera cyateye Malawi. Aciye ashika ku mfashanyo ku miliyoni 115.9 z'amadolari yose hamwe. Icyo gihuhusi kivanze n'imvura carabomoye ibiraro bitari bike, gica amabarabara, bituma ibice byinshi bishikwamo hakoreshejwe ubwato cyangwa indege aho muri Malawi. Leta ya Malawi ivuga ko icyo gihuhusi kivanze n'imvura cyahitanye ubuzima bw'abantu barenga 676 kandi icyo gitigiri gishobora kuzorenga na nyabujya hari abarenga 600 gushika ubu batazwi irengero.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwevugwa hanze y'umugabane wa Afrika hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukuru w'inama nshingamateka Kevin McCarthy yaremeje ko azobonana na perezida wa Taiwan Tsai Ing-wen muri California ejo ku munsi wa gatatu. Perezida Tsai Ing-wen wa Taiwan ategekanya guca muri Amerika avuye muri Amerika yo hagati aho yabonanye n'abategetsi bo muri Guatemala. McCarthy yari yateguye gukurikiza akarorero kuwo yasubiriye Nancy Pelosi na wenyene yagende Taiwan mu kwezi kumunani muri 2022. Urugendo rwe rwatumye Ubushinwa bushavura buca bukora imyiyerekano ya gisirikare mu micungararo y'iryo zinga. Ubushinwa bwemeza ko iryo zinga ari igice cy'ubutaka bwabwo kandi hazogera aho buryisubiza. Ibimenyeshamakuru vyo muri Amerika bishikiriza ko abashinga amateka 20 bategekanya kuzoherekeza umukuru w'inama ashinga amateka muri uyo mubonano wo muri California utegekanijwe ejo ku munsi wa gatatu. Nayo amakuru ku ntambara hagati y'Uburusiya na Ukraine, intumwa idasanzwe ya perezida wa Brazil Luiz Inácio Lula da Silva yaraganiriye n'abahanuzi ba perezida b'Uburusiya n'Ubufaransa aribo Vladimir Putin hamwe na Emmanuel Macron. Urubuga rwa internet rw'ikimenyeshamakuru G1 cyo muri Brazil rwanditse ko uyu mubonano utumbereye kuraba ko Brazil yohuza Uburusiya na Ukraine. Cyanditse ko iyo ntumwa Celso Amorim idasanzwe ya perezida wa Brazil yagarutse mu gihugu ku munsi wa mbere nyuma yo kuganira n'Uburusiya hamwe n'Ubufaransa. Urugendo rwiwe rwari rutumbereye kumviriza impande zose uko ari zibiri ku ntambara muri Ukraine. Icyo kimenyeshamakuru cyanditse ko atashoboye gushika muri Ukraine ariko nta mvu yatanze yatumye atajayo. Perezida Lula wa Brazil yashikirije mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ko ashobora kuba umuhuza mu mugambi w'amahoro muri Ukraine. Avuga ko uwo muhuza akwiye kuva mu bihugu atahovyegamiye muri iyo ntambara nka Brazil, igihugu ciwe hamwe n'Ubuhindi.
Aloyizi Bigirimana harakoze kudushikiriza ayo makuru. Mubandanye kumviriza Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu nama nkuru y'umugambwe ikaba ari yo Kongre ya FPR Inkotanyi yabaye mu mpera z'indwi iheze, Perezida Paul Kagame niwe yatowe kubandanya awuyobora, yaraneguye bamwe mu bahora ari abayobozi bawo. Harimwo Théogène Rudasingwa yigeze kuba umunyamabanga mukuru wa FPR ubu yahunze igihugu.
Ntabwo navuye mu Rwanda ari uko nibye, navuye mu Rwanda ari uko nsezeye kuri Kagame, naramwandikiye ntarava mu Rwanda, niwe wampaye uruhushya kuva mu Rwanda.
Uwo ni Rudasingwa Théogène, ubu ayobora umugambwe utavuga rumwe na Leta y'u Rwanda. Ubutungane bw'u Burundi bahanishije umunyororo wo gufungwa ubuzima bwabo bwose abagabo 17 bahoze ari abagwanyi b'umuhari Red Tabara ugwanya ubutegetsi bwa Gitega. Loje buri kaneza aratugira ibindi.
Nko kurwandiko rw'urubanza rwaciwe na sentare nkuru ya komine Muha mu buraruko bw'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura ruzerekana uko 18 abahanywe n'abagabo gusa bose na Barundi. Uru rwandiko rudondagura amazina yabo yose y'Ikirundi n'ubukirisu rugira ruti bagiriwe n'icyaha cyo kuba mu kagwa k'iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu n'abene gihugu, none bahanishijwe gufungwa ubuzima bwabo bwose. Abandi bagabo batatu baciriwe na sentare nkuru ikukira komine Muha mu nyororo w'imyaka 20 bagiriwe n'icyaha cyo gufashaka gw'iterabwoba. Babiri bo muri uwo murwi wari warezwe n'umushikirizamanza bakeka ko icyaha cyo guhungabanya umutekano w'igihugu barejejwe n'umucamanza. Abakiriye urubanza uko ari 21 bategetswe kuriha indishi y'akababaro bahuriye ko ingana n'imiliyoni y'amajana 600 z'amarundi. Azohabwa Leta y'u Burundi kubera abantu bapfuye, ibintu byononekaye harimo ivuriro, ni ko umucamanza yategetse. Abahanywe kandi nibo babwirizwa kuriha amagarama. Urubanza rwaciwe mu ntahe yo kwa 28 ukwezi kwa kabiri umwaka, ariko ingingo imenyeshwa bo yerekeye kwa 30 ukwezi kwa gatatu guheze. Ababuranyi nta mushingwamanza bari bafise. 19 muri bo bari bahungiye mu Rwanda nyuma y'ibitero bakoze ku butaka bw'u Burundi. Kwa 31 ukwezi kw'indwi 2021 u Rwanda rwabashikirije igendereza ry'u Burundi, hari n'abaserukira umurwi wo kugenzura w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu byo mu biyaga binini bya Afurika CRGL hamwe na ONU. Mukuru w'iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda General Major Vincent Nyakarundi yavuze ko icyatumye u Rwanda rubatanga ari intego rwihaye yo gusimbataza no guhanira amahoro mu karere hamwe no gukomeza umubano mwiza mwiza. Abo bantu 21 bakiriye urubanza bagirizwa kuba mu rwego rw'abaroberi ufatwa na leta y'u Burundi nk'uwiterabwoba. Inyuma y'imitsi mikuru Rwanda rubashikije u Burundi umushikiriza manza akizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi yasohoye itangazo avuga ko umunyapolitike Alexis Nduhije ari mu buhungiro yikekwa kuba ariwe yashinze Red Tabara yasohoreye umutahe mpuzamakungu.
Amatohoza amaze gukorwa arerekana ko ibyo bitero bikorwa n'akagwi k'iterabwoba karongowe na Alexis Nduhije ari nawe ari ku isonga ryako. Kubera ko abo barongoye ako kagwi twavuze bataba mu Burundi, twaciye dufata ingingo yo kubasohorera imitahe mpuzamakungu kugira ngo ibihugu bibahaye indaro bibahagarike hanyuma bibashikiriza ubutungane bw'u Burundi bacirwe imanza.
Urwo rubanza ruciwe mu gihe imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda yayatosekaye mu 2015 inyuma y'irikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemo mu Burundi, bamwe mu barigerageje bagahungira mu Rwanda irikiranagurwa. Inyuma y'imibonano y'abategetsi batandukanye bo ku rwego rwo hejuru barimo President Ndayishimiye na Kagame mu mpera z'indwi habaye agasunuzo. Umugambwe Sende David De uri ku butegetsi mu Burundi wahora uhamagarira abanywanyi bawo kuja mu mabarabara gutuka umukuru w'igihugu cy'u Rwanda warungitse mu mpera z'indwi intumwa kuja kwifatanya na mugenzi wawo utwara igihugu FPR Inkotanyi mu Rwanda wari kuhimbaza imyaka 35 umaze ubayeho. Cyriac Nshimirimana icegera cy'umunyamabanga mukuru wa Sende FDD niwe yari umukuru w'intumwa za Sende FDD yateye amashuri u Rwanda n'indongozi zarwo zikomoka muri FPR.
Imyaka yo pera Inkotanyi iri ku butegetsi ha mu Rwanda turabona ijagiye birakogwa cyane cyane iterambere giye mvuga nti nkubaza mu Rwanda kenshi itemerewe mvuga nti rifatiye ku bintu bibiri umutekano mu gihugu ica kabiri isuku na kabirya. Mugambo yo pera Inkotanyi washize mu gihugu kugira ngo kibashe gutera imbere ndetse n'amakungu acizere. Uno munsi aho Rwanda rugeze mu vyiterambere rwashobera kubera karorero n'ibindi bihugu bibanye bidusanga iyo muryango turabishima by'ukuri.
Uguhanahana abagizi ba nabi abatwara intara za Cibitoke n'intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda babigarutse ko mu nama yabahuje hagati mu kwezi kwa gatatu guheze. François Habitegeko umuyobozi w'intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda
twumvikanye ko pande zombi dufatanya kubera ko hari bamwe mu bagishaka guhungabanya umutekano cyane cyane baturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aharindiriye imitwe twaje intwaro n'imitwe y'iterabwoba. Bamwe bakaba bagifite gushaka kwambuka guhungabanya umutekano w'abaturage cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda baciye mu Cibitoke. Kumvikanye rero ko tugiye kuganiriza abaturage cyane cyane bo mu makomine ya Mabahi ndetse na Bukinanyana bareke kuba baha ubufasha ubwo ariko bwose cyangwa se kuba bagwa mu mutego kuba bakwifatanya n'abo bagizi ba nabi. Abazafatirwa muri ibyo bikorwa byo gushyigikira abahungabanya umutekano pande zombi twiyemeje ko bazajya bakurikiranwa bagahanwa.
Alexis Nduhije yari yamirije kenshi byagirije by'ubutungane bw'u Burundi yavuga ko atanzira y'umuheto washira imbere ahubwo ubutegetsi bwa Sende FDD bushaka kumwambika ibara ariko ashimangira ko nabahisemo izindi nzira uburenganzira bwabo. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda mu nama nkuru y'umugambwe akaba ariyo Congrès ya FPR Inkotanyi yabaye mu mpera z'indwi iheze, Perezida Paul Kagame niwe yatowe kubandanya awuyobora yaraneguye bamwe mu bahora ari abayobozi bawo. Harimwo Théogène Rudasingwa yigeze kuba umunyamabanga mukuru wa FPR ubu yahunze igihugu. Rudasingwa yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ku ruhande rumwe byantangaje ko yongeye gusubira mu byo akunze kuvuga kuko si bwo bwa mbere avuga amagambo nk'ayo ngayo. Mu by'ukuri ari ikinyoma nka cya kindi abanyarwanda bita cya semuhanuka, kuko ntabwo navuye mu Rwanda ari uko nibye, navuye mu Rwanda ari uko nsezeye kuri Kagame, naramwandikiye ntarava mu Rwanda, niwe wampaye uruhushya kuva mu Rwanda, kandi n'ikimenyimenyi muri ibyo bihe byose twahuye inshuro ebyiri ndetse aza no kumpamagara maze kugera hano muri Amerika. Nahoze nibaza rero buri gihe yavuze ibintu nk'ibyo ngibyo ndibaze se Kagame kutwara huye inshuro ebyiri akongera akampamagara ndi nahangaha ari ubisabye. Ese ubwo yaganiraga n'umujura, yaganiraga n'uwafashije kwiba? Mu by'ukuri rero nkunze kumva ayo magambo ya Kagame, ahubwo numva bibabaje cyane ko umukuru w'igihugu wahagarariye imbere y'abanyarwanda akaba yavuga ibintu bidafite ishingiro na gato.
FPR Inkotanyi uwo muryango wizihije imyaka 35 uvutse wayoboye iyo myaka 35 wowe uyibona ute ubona FPL wabayemo waruzi n'ukwimezo ubu ngubu igende bubukombe uyibona ute
icyo ndavuga ku myaka 35 nuko koko FPL ifite ubwo burambe kwimaze imyaka 35 ariko icyo nibandaho cyane kuvuga nuko FPL yo benshi muri twe twarimo sinabahunze gusa n'abayisigaranye bayisigaranye bari mu Rwanda kuri iki gihe FPL yo tuzi yari ifite inshingano zikomeye cyo kurangiza ubutegetsi bw'igitugu bwa Habyarimana byo gukemura burundu ikibazo cy'impunzi bwo gukemura ibibazo by'abaturage n'imibanire myiza ndetse n'abaturanyi mu karere ugiye kureba ntabwo ariyo FPL iriho kuri iki gihe kuko iyo iriho kuri iki gihe yataye umurongo ibyo rero mu by'ukuri ku ruhande rumwe umuntu yavuga ati ifite ubwo burambe imyaka 35 ariko mu by'ukuri iyo 35 irangiye hari byinshi mu byo yifuzaga kugeraho bitashoboye kugerwaho
ukomoje ku ngingo yo kurangiza ikibazo cy'impunzi mu Rwanda. Perezida Paul Kagame yavuze ko hari bamwe mu batangiye urugamba bageze mu Rwanda babona batabona ibyo bifuzaga kuzabona cyangwa se kuzaba bahitamo guhunga. Mwahunze wa mugani muhunga iki?
Kuba ntarasubiye mu Rwanda nabyo no kuvuga ngo ubwo nabaye nigize impunzi. Nigize kuko sinasubiye mu Rwanda kubera nyine impamvu zo abenshi bafite kuko uretse jyewe niyo wavuga uti Rudasingwa we yahunze kuko ari umujura ariko se abantu bahunga u Rwanda bangana iki bamaze guhunga u Rwanda bangana iki ese abantu baheze mu mahanga bangana iki ese abanyarwanda baba mu gihugu babaye nk'uko babaye babunda baziriki na FPL ubwayo abenshi iyo urebye uko FPL yari imeze muri 1994 tuvuge muri 1994 ureba abakuru b'igisirikare bariho icyo gihe ureba abanyapolitiki bariho kuri icyo gihe muri 1994 dufata ubutegetsi ubu ngubu nta muntu n'umwe wo wavuga wari muri ubwo buyobozi bw'igisirikare bwa politiki ukiri mu buyobozi hasigaye Kagame gusa ukibaza uti se abo bantu bose nuko bataye umurongo bamwe bakaba bajura abandi baka ibyo bashaka kugeraho ntibabigeraho hagasigara umuntu umwe gusa rukumbi rutoki Kagame muzima kuko abo yabwiraga ejo nejo bundi muri izo na muri iyo kongere ugiye kureba ni abantu bashya si ukuvuga ngo ndagaya ko harimo abantu bashya kuko n'ubundi ishyaka niko rikwiriye kumera ariko kuba ubona ko nta muyobozi n'umwe mu batangiye FPL mu barwanye iyo ntambara urwo rugamba rwa FPL kuba nta n'umwe ugaragara bifite icyo byerekana impamvu abantu bahunga.
Dr. Théogène Rudasingwa wabaye umunyamabanga mukuru w'ishyaka FPL Inkotanyi ukaba uri na perezida w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi Ishakwe ndagushimiye cyane kubwa kakanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mu bitigiri by'agateganyo byatangajwe n'abayobozi n'abantu 42 bapfuye bahitanywe n'ingaruka z'imvura y'isegenya mu gace kazwi nka Boulois muri groupe Maya Boabo. Aho ni ku birometero 74 mu gisagara gito cya Sake mu burengerazuba bwa Goma muri teritwari ya Masisi muri Kivu ya Ruguru. Jimmy Shukran aratubwira ibindi kuri inkuru.
Mu mibare y'agateganyo yatangajwe n'abayobozi n'abantu 42 bapfuye bahitanywe n'inkangu muri lokalite ya Bulwa aha ni muri groupe Mabuwabo mu burengerazuba bwa teritwari ya Masisi. Aka gace kari mu birometero bibarirwa muri 74 n'umujyi muto wa Sake mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma mu teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Aha kandi habera imirwano umunsi ku wundi bitewe n'imitwe yitwaje intwari hakorera irimo Nyatura Bazungu n'umutwe wa PCLS. Aba bapfuye nyuma y'imvura ikaze yaguye muri ako gace ahagana saa mbiri z'ijoro zo ku cyumweru. Umubare munini w'abapfuye wiganjemo abana n'abagore. Abenshi muri bo bapfuye ubwo bamesaga imyenda yabo ku mugezi uri munsi y'umusozi uzwi nka Bulwa uri muri iyo groupe ma. Mu gitondo cyo kuri wa mbere imirambo yari imaze kugaragara ni 16 ariko ubushakashatsi bukaba bwakomereje mu gicamunsi nk'uko byatangajwe na Bwana Alphonse Maneno, umuyobozi wa Societe Civile muri groupe ma ya Buwabo, ubwo yavuganaga n'ijwi rya Amerika.
Ubwo hari abantu bari batuye mu mibande nubwo inkwangu zaje gucika biturukanye n'imvura nyinshi yaje kugwa, imirambo 12 zimaze kuboneka, ariko hakaba hari abantu barenga 40 n'abandi izimaze kuboneka akaba ari 12 gusa. Ubwo ubushakashatsi buracakomeje gushakisha uko bwagiye bitaka byagiye byitaba abantu. Icyatumye aba bantu baza gufandikwa n'ubutaka ni imvura nyinshi yaje kuboneka, imisozi iracika iza kubatwara ahantu bari batuye.
Kugeza ubu tubagezaho iyi nkuru, imibiri 21 ni imaze kugaragara nk'uko byemezwa na Bwana Justin Zaramba, umwe mu bayobozi b'inzego zibanze muri iyo groupe ma.
Kiza cyaje guhitana abantu barenga 40 n'abandi, inkwangu ituruka mu musozi aho abantu bamwe bari gutambuka, abandi bari gufura, abandi bari kuvoma. Ahantu iwacu tuja tuvoma na ahantu hari imisozi miremire, inkwangu itembye itembana abantu barenga 40. Aho uyu munsi kwa mbere ubushakashatsi bw'abaturage twagomeje gushakashakisha tukaba tumaze kubona imibiri irenga 21, harimo abagore babiri bafite n'amada, ubwo ngubwo tukaba dugomeje gushakashakisha nta nibyo tukirimo.
Uyasaba ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru gufasha abaturage gushakisha indi mibiri y'abahitanywe n'icyo kiza.
Turasaba ko ubuyobozi bwadufasha bukatwongera imbaraga zo gushakashakisha, urabona turakoresha imbaraga zacu gusa, tugasaba ko haboneka n'izindi mbaraga bakadukoreshereza nka sarongo tukareba ko twabona indi mibiri irimo muri muhasi.
Gupfa ku bantu barenga 42 bikomeje gutera impungenge mu batari bake mu banyapolitiki bo muri teritwari ya Masisi. Jean Bosco Sebishimbo Rubuga ni umudepite watowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi ku rwego rw'intara ya Kivu ya ruguru.
Teritwari yacu ya Masisi irafite icyunamo kuko twatakaje abantu bacu benshi, ababyeyi benshi bari bagiye gushaka amazi muri Buwabo, ariko inkwangu ziza kubamanukira. Rero barimo bashakisha imirambo, bamaze kubona imirambo 20.
Mu magambo yuzuye agahinda, iyi ntumwa ya rubanda irasaba abayobozi kongera ibikorwa remezo birimo amazi kuko aba batakaje ubuzima ubwo bashakaga amazi.
Amaservisi ga hidrolike rural agagerageze gukomeza kujanira abaturage amazi meza mu turere, mbese tumeze neza kugira ngo bira bintu byo kuvomera munsi y'imisozi. Murabizi ibyago nka biriya twabe bibaye mutena ikaruba, ndetse turatabara, ariko uyu munsi hari ubwo amayira wenda katameze neza kubwo umutekano muke turimo. Rero tukaba turi guhamagarira abaterankunga kugira ngo berekeze amaso mu akari akarere, turebe yuko abatambutse bashingurwa mu cubahiro, abasigaye nabwo igikorwa cyo kubagezaho amazi meza kikazabandanya kugira ngo impanuka nkaziraze kuzakomeza.
Ibi bibaye mu gihe hashize amezi abiri gusa abandi bantu barenga 30 bapfuye bishwe n'inkangu mu gace ka Rubaya aho bacukuraga amabuye y'agaciro. Aba nabo baguweho n'umusozi muremure ubwo bashakaga amazi yo gutunganya amabuye yabo. Kugeza ubu ubushakashatsi buracyakomeje mu rwego rwo gushakisha indi mibiri yaba yahitanywe n'iyo nkangu. Jimmy Shukrani bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro cyerekeye amategeko aranga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Igihe yari muri Zambia, Kamala Harris yaraganiye na perezida w'ico gihugu Hakainde Hichilema kubijanye n'umugambi wo gutunganya gushasha ikibazo c'amadeni y'igihugu ciwe. Harris yaratangaje imfashanyo y'amafaranga y'agaciro karenga imiliyari 7 y'amadolari agenewe igisata ca leta n'icy'abikorera ku giti cabo azokoreshwa mu bikorwa byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Urugendo rwiwe muri Zambia rwari rufise ico gwisangije kuko yarasanzwe azico gihugu. Yakigende yakiri umwana muto igihe sekuru wiwe yahakorera. Perezida wa Zambia Hakainde Hichilema yavuze ko mu rugendo rwa Harris mu gihugu ciwe rwatanguye ku munsi wa gatanu windwi irangiye yasa n'uwutashe iwabo. Harris yaravuze ku ruhara sekuru wiwe yagize igihe yari umuhanuzi wa perezida wa mbere wa Zambia Kenneth Kaunda.
I think as an extension of the work that he did here, as an advisor to President Kaunda. It was really, he cared deeply about...
Kamala Harris yavuze ati, ndiyumvira ku vyerekeye kubandaniriza ku gikorwa sokuru wanje yaranguye ngaha muri Zambia igihe yari umuhanuzi wa Perezida Kaunda. Yari arajwe ishinga bikomeye n'ubwigenge, ari umwuzukuru wiwe mukuru, nkaba narakuye inyungu n'ingabirano mu mwanya munini twamaranye nkiri umwana muto. Yamara urugendo rwa Kamala Harris rw'iminsi ibiri muri Zambia rwaje rukwikira ubwo yari yagize imbere yaho mu bihugu vya Ghana na Tanzania. Ubwo rugendo rwabaye mu gihe Zambia ihanganye n'ikibazo gikomeye c'amadeni. Zambia yabaye igihugu ca mbere co ku mugabane wa Afrika cananiwe no kuriha amadeni yaco igihikiza ca COVID-19 catangura mu mwaka w'2020. Ku munsi wa gatanu w'indwi turangije, Perezida wa Zambia Hakainde Hichilema yarateye akamo Kamala Harris gasaba ko Amerika yofasha mu vyerekeye gutunganya gushasha ikibazo c'amadeni y'igihugu ciwe agera ku miliyaridi 15 y'amadolari.
What is keeping us down for now, Vice President?
Perezida Hichilema yavuze ati, ikitubuza gutera imbere muri iki gihe ni umuzigo ukomeye w'amadeni. Dufise umuzigo w'amadeni atuma kubandanya ivyerekeye gutunganya gushasha ikibazo c'amadeni bitoroha na gato. Ico kibazo gitanguye kugira ingaruka mbi ku ntambwe twari tumaze kugira. Icegera ca Perezida wa Amerika Kamala Harris yaratangaje imigambi ijanye n'igisata ca leta n'icabikorera ku giti cabo. Amerika yiyemeje gushira mu bikorwa igenewe ivyerekeye kugwanya ruswa, gutunganya gushasha ibijanye n'ubutunzi na demokrasi, ivyerekeye igisata c'uburimyi hamwe n'ibindi bisata. Kamala Harris yarashigikiye akamo katewe na Perezida Hichilema kerekeye gutunganya gushasha ikibazo c'amadeni y'igihugu ciwe menshi muri yo ico gihugu gifite Ubushinwa.
We will continue to advocate for speedy finalization of Zambia's debt treatment and the restructuring. And we have talked extensively.
Kamala Harris yavuze ati, tuzobandanya gushigikira ikibazo cihutirwa c'amadeni ya Zambia hamwe no gutunganya gushasha ayo madeni. Twaravuze bihagije ku vyerekeye ico kibazo. Leta y'igihugu cacu iremera ko amakungu ategerezwa gufasha ibihugu nka Zambia kugira bisubire kwiyungunganya mu vyerekeye butunzi. Nsubiye gutera kamo nateye inshuro zitari nke, ibihugu vyose vyahaye imyenda Zambia kabisaba kuyigabanya mu buryo buboneka. Igihe ari muri Zambia, Kamala Harris yaragendeye kandi ikibanza gikoregwamwo uburimyi hanze y'umugwa mukuru wa Zambia, Lusaka, yongera arabonana n'abikorera imirimo y'ubudandaji. Muri urwo rugendo Kamala Harris yagize ku mugabane wa Afrika, yaragarutse ku migenderanire imaze igihe kirekire iri hagati ya Amerika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaravuze ku bubisha bw'abirabure bagizwe abashumba n'akamaro ko kuvugisha ukuri kuri kahise no mu gihe vyoba bibabaza. Hari nyuma yuko agendeye ibibanza abantu batwawe kugirwa abashumba bugaranigwamwo ku nkengera ziba hari Atlantic ahitwa Cape Coast Castle mu gihugu ca Ghana. Kamala Harris yatahutse i Washington inyuma yuko arangije urugendo yarimwo muri Afrika ku munsi w'Imana w'indwi turangije.
Nshuti mwese mwarimu duteze amatwi, aho ni naho turangirije amakuru yacu yo kuri ino saha. Ndabashimiye mwese mwahisemwo kumviriza Radio Ijwi rya Amerika, n'abagenzi banje bamfashije gutegura no gushikiriza aya makuru kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Muheza giwe.
Americana, iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Amerikana iwanyu mu ntara